Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3. Amakuru. Maison Shalom irizihiza imyaka 25 imaze ivutse.
Mejeje ngaha muri Jemis Civile, nanezewe cyane kuko kumvuze itari zanguye ko nari natije amashuri hagati ndahunga, ariko ubuhunye byangarukanye mu icyizere yuko shobora kugira ubuzima bwiza mfatiye ku mashuri neza.
Uyu ni umwe mu Barundi b'impunzi barangije kaminuza mu Rwanda, bafashijwe n'ikigo Maison Shalom kugira ngo bashobore kwiga. Ubucamanza bw'u Burundi burarega Major Pierre Buyoya uruhare mu iyicwa ry'uwo bahererekanije ubutegetsi mu 1993, President Melchior Ndadaye. Ni mu kanya gato. Duhere kuri iyi nkuru y'urupfu rwa President Robert Mugabe wategetse Zimbabwe kuva mu 1980 kugera mu 2017, yitabye Imana uyu munsi mu gitondo afite imyaka 95 y'amavuko, yaguye mu bitaro muri Singapore. Fidel Niyongabo, waduha ibindi kuri iyi nkuru?
Ego Thomas, amakuru dufise gushika ubu nabushikanganije mu migenderanire bwa Singapore batangaje kuburi ko bukorana n'abategetsi b'igihugu cya Zimbabwe kugene botahukana ikiziga cya Mugabe. Mugabe yaragiye kwivuza katari gake muri Singapore mu myaka ya vuba. Perezida wa Zimbabwe muri iki gihe Emmerson Mnangagwa yatangaje inkuru ku rupfu rwa Mugabe ku rubuga Twitter n'umunsi wa gatanu. Mugabe yari afite imyaka 95 muri iki gihe, yatwaye Zimbabwe mu kiringo cy'imyaka 37 kuva mwaka w'1980, igihe Zimbabwe yaronka intaya yo kwikukira yikuye ku Bwongereza. Igisirikare cyakuye Mugabe ku butegetsi mu mwaka w'2017. Mugabe yarahayagijwe mu ntango nk'umuntu yahabuje igihugu ciwe. Icyo gihe yarashigikiwe n'abanyagihugu biwe mbere n'abanyamahanga. Yamara uko imyaka yagiye agenda yaranebaguwe ku vyerekeye ityozwa ry'agateka ka muntu, harimwo gukubita, gufata bunyamaswa no kwica abanyepolitike batavuga rumwe nawe. Ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyarafatiye ibihano Mugabe nabo bari bacuditse. Hari inyuma yuko abamushigikiye batanguye gufata amatongo yari mu minwe y'abazungu mu mwaka w'2000. Umwimbo uvuye mu burimyi n'ubutunzi byarayanzaye igihe amatongo yari yatswe abazungu yahabwa abirabure batari bafise ubuhinga bukwiye bwo kuyafata neza. Ukunebagura Mugabe kwari yongeye mu mwaka w'2008 igihe ifaranga ry'igihugu ryata agaciro bikomeye cyane. Leta yategerejwe guhagarika gukoresha ifaranga ry'igihugu idolari ry'amanyazimbabwe. Ibibazo bikomeye by'ubutunzi birabandanya muri iki gihe ku ntwaro ya Perezida Mushasha Emmerson Mnangagwa, mu gihe ibihano mu by'ubutunzi icyo gihugu cyafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bibandanya. Nayo nayo mukuru dufise ku byerekeye urupfu rwa Mugabe.
Yee, urakoze Fide.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio yacu, radio yanyu, Ijwi rya Amerika ni no kuri internet www.radioyacu.com. Tujye mu Burundi. Sentare nayo inyuzwa yahamagaje abasirikari bakuru bavuye ku rugerero n'abasivili bose hamwe n'19 kugira ngo bazayitabe ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 10 gutaha. Barimo Major Pierre Buyoya wategetse u Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu biro byayo i Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza, yabonye imitahe ya sentare ntayinyuzwa ishakisha rero aba bantu
bose kwa 19 bakurikiranwa muri dosye y'urupfu rwa president Amerika Yohanda Daye n'abafasha biwe bishwe mu kwezi kw'icumi 1993 muri bo harimo abigeze kuzezwa amabanga akomeye mu gihugu nka Major Pierre Buyoya yahoze atwara Burundi Alphonse Marie Kadege yigeze kwicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu na Antoine Ndwayo yahoze amushyanganje wa mbere iruhande yaba hari na Charles Mukasi yahoze aramutwa umugambwe wa Dasigana Biprona uwo ukaba wari umugambwe umwe rudende imbere yuko haza intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora mu 1993 imitahe ya sentare ntayinyuzwa y'u Burundi yabonywe n'ijwi rya Amerika ivuga ko bose bahamagariwe kwitaba iyo sentare ku itariki y'umunani ukwezi kw'icumi kuza bari muri bo bagizwe n'intwaro za ngabo zo ku rwego rwo hejuru zari mu karuhuko k'izabukuru ubu bamaze amezi hafi cumi bafungiwe mu mabohero atandukanye mu Burundi bahagaritswe mu mpera z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze imitahe bari bayisohorewe na sentare ntayinyuzwa nyene abandi 15 harimo perezida Buyoya ubu wari intumwa idasanzwe y'umwe bwa Afurika muri Mali n'akarere ka Sahel barungukiwe imitahe itavuga neza aho baba kuko batari mu gihugu abo basirikare b'intwaro za ngabo zo ku rwego rwo hejuru abasivile bigeze kuzezwa amabanga akomeye mu gihugu na Mukasi yigeze kuba umukuru w'umugambwe Iprona ukiri umwe rudende bagirizwa ibyaha bimwe kandi bisa ugutegura no gushyira mu ngiro ubwicanyi bwahitanye perezida Amerika Yohanda Daye n'abafasha biwe guhirika inzego zitorewe n'abanyagihugu no kuzihindura ukaburira abanyagihugu gufata ibigwanisho mu ntumbero yo kugarariza leta hamwe no gufata mpiri ubutaka bw'igihugu ku itariki ya 30 ukwezi kwa 11 mwaka w'2018 benshi muri abo bari basohorewe imitahe n'ubutungane bw'u Burundi nayo mitahe ifite akaranga mpuzamakungu gushika ubu nta gihugu mu by'abakurikiranwa babamwo canke batembereramwo kirashira mu ngisho cifuzo ca leta y'u Burundi cyo kubahagarika abaregwa harimo Pierre Buyoya avugaga ke cyane mu binyamakuru basiguye ko iyi mitahe ifite intumbero za politike bakemeza ko abatwara ubu bagomba kuresha abanyagihugu b'abahutu ari nabo benshi cyane mu Burundi kugira ngo bazabahunde amajwi mu matora y'2020 biyumvira ko bariko barabasubiza iteka mu gukurikirana abikekwa kugira uruhara mu iyicwa rya perezida wa mbere w'umuhutu bongera ko kwatabwo bafite na gato bwo guhagarikwa kandi kugiye hoba hari ubutungane bubahumuriza ataca babuza kubwitaba ariko bagashimangira ko izo vyaha bariko bakurikiranwa ko biri mu vyarusha Barundi bari bumvikanye ko bizigwa n'umugwi wo kunywanisha Barundi no kurekuriranira sever Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe be n'umugambwe wese ahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma hirikwa ry'ubutegetsi zakurakuranywe kuva mu 1972 inyuma y'urupfu rwiwe kuwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka irenga cumi zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000 Eroje Burika neza Nairobi juja Amerika.
Ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikigo Maison Shalom gifasha Abarundi bahungiye mu Rwanda kiri mu birori by'iminsi itatu yo guhimbaza imyaka 25 kimaze kivukiye mu Burundi. Umunyamakuru wacu I Kigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru arakurikira ibi birori.
Mu mwaka w'igimikime 1993 hagati mu ntambara mu Burundi ni ikigo Mezo Shalom cavuka catanguye citaho cane cane abana b'imfuvyi batsezwe n'intambara y'ico gihe abarenga 50,000 nibo bashoboye gushikirwa n'uwo mugambi wa Mezo Shalom mu myaka 25 kimaze mu mwaka w'2015 naho uwashinze ico kigo umufasoni Marguerite Barankitse yahungiye mu Rwanda. Barankitse avuga ko yasanze ibikorwa byinshi kubera Abarundi bene wabo barenga 70,000 bahahungiye. Kuva ico kigo gitanguye gukorera mu Rwanda abarenga 2,000 baramaze kwitabwaho. Abenshi muri bo n'ugwaruka rw'impunzi rwahawe amahigwe yo kubandanya amashuri canke kwiga imyuga.
Kwigisha imyuga, kwigisha za kaminuza, gutanga akazi, kugira tuzotahe tukiri bazima, tukishingura, dutambuka, tukiri beza. Kuko, mugihe, twokwishinga ngaha, nari gushobora no kuza, baca ngenda gusaba, ivyo kurya nkabagaburira gusa, mugasi ndabigisha. Muri uku kwezi kw'icenda, tuzoba tushoboye kuronka nk'abana 400 bahejeje kaminuza. none ni mubona ko aribo bazogenda kubaka igihugu ni harakenewe ko haba abacamanza ko haba abaeconomist ko haba abigisha kuko ubundi hoho tuzotaha muhira turi bicupa cupa kane canke twaranyoye urumogi twari hebuye
aba ni bamwe burugo rwaruka rwarangije amashuri ya kaminuza mu Rwanda
mejeje ngaha muri jeune civile nanezewe cyane kuko kumva zitari zanguye ko nari naciriye amashuri hagati ndahunga ariko ubunye byangarukanye mu icyizere yuko shobora kugira ubuzima bwiza mfatiye ku mashuri nize mezo sharome mu kutwigisha yatanga kutwigisha ubuntu urukundo umuvukano
abamejije muri financial economics niyo no vita kubungabunga itunga cyangwa se igihugu mu Burundi niho natanguriye ariko naje gukomereza no mu Rwanda ku mahigwe ya mezo sharome uko twebwe nitwebwe Burundi bwejo
ntejeje mu gisata cyo kwigisha igifaransa n'icyongereza ubundi tugihunga twari tuzi ko dupfuye ariko Imana yarabikoze niga muri universite y'u Burundi nari mu mwaka wa nyuma biraba ngombwa turahunga ko ahatagira amahoro ubundi nta buzima buba buhari uyu munsi ndumva nezerewe cyane kuba nce ndonka na distinction
aba nabo mikambi y'impunzi ya mahama bizi imyuga itandukanye
nzigushona ishati nzigushona ipantaro nzigushona ijipo n'indazi gushona n'ikanzu
gushona na byigenga i mahama kandi iyo natonze ku kazi ndaronka amafaranga yo gufungura neza ndaronka amafaranga yo kwicarana n'abandi nkanywa gafanta
informatique nyine ibintu byo kwandika byo gusavinga kubika amadokima nyine mu mashini
ndazi gukomeza gukoresha Microsoft Excel PowerPoint n'icyo bitwa if
muri patisserie tamazuke kumenya guteka sponge cake ama cake ege jumbo cyo twadusambwe tubizi ugiteka
Leta y'u Burundi yashize ku rutonde rw'abaronderwa n'ubutungane barankitse inamwagereza kandi ko ikigo yashinze cyigisha abakiri bato igisirikare kugira ngo bazotere igihugu Marguerite barankitse we wabona ko ubumenyi aribwo kigwanisho gikomeye
ikigwanisho nabahaye ni education ikigwanisho n'ubumenyi kandi babimenye kubwo bumenyi nico kigwanisho kinini
mu migambi y'ico kigo harimo kuja gukorera mu bindi bihugu birimo impunzi z'abarundi nka Tanzania n'Uganda yamara barankitse ahamagarira n'abandi bafise uburyo gufasha
donc nina bandi mu Rwanda ubundi nawe nafata ati reka nanje ngende Tanzania ubundi nawe ati mubwire barundi bose none mugendeyo mvuga ati turafise imigambi mukavuye imigambi tomoye ko none mba abantu baguma bambe nago bafise imigambi icyo nifuza nuko tuvibutsimo tukacibuna tukareka kuguma tuteze amashi abantu isinzi ngahe Kigali bize bangani mubishaka twogira nishure no ingo dutangura tukiyubakira ishure
aho mu gihugu cha Tanzania hoho leta yafashe ingingo ko izo kwirukana impunzi z'abarundi guhera mu kwezi kuza kw'icumi ubutwari kigo mezo sharom ahamagarira abarundi bose iyo bari kwiyamiriza iyo ngingo agasaba ko yohagarikwa
baragwaye mu mutwe na twese duhaguruke amakunga karamuka aretse bajya barundi bagapfa dusemere iTanzania izo bitaye agateka bose bahora baha Tanzania ni pouvoir fasciste nuko ikora ni nka kwa kundi abafashije Hitler bagakora bo nuko apfa nibwo rupfu rwa Tanzania kandi sinzi wabareke urumva jewe ndiko ndarondera ingene twobonana na cardinal wa Dar es Salaam au moins tubivuge ni musemerere rero tuzopfa nibyo mugabo dupfanite tupfe twavuze nitwagenda kwinyegeza tugatinya nubundi tuzopfa nabi kabana b'imbere
ico kigo gihimbaje imyaka 25 kimaze kibayeho mu gihe amatongo cari gifise mu Burundi agizwe n'amashuri ibitaro n'ibindi byafashwe n'ubutegetsi mu gihe Burundi buri ko bwitegurira amatora yo mu mwaka uza w'2022 uwo mukenyezi yabaye rurangiranwa ku isi kubera ubushimwe butandukanye amaze kuronka bwo kwitaho imfuvye n'impunzi yifuza ko atazina impunzi zosubira kubaho mu gihugu ciwe Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi abakiri bato barangiza amashuri bakabura akazi ni benshi nyamara hari abakura amaboko mu mifuka bakihangira imirimo urugero n'uyu mwigeme Ervin Ishimwe yashinze uruganda yise Fashion Ikidede rukora ibirato ibidede n'ibindi mu Burundi yari umutumirwa wa mugenzi wacu Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Isanga Ervin Ishimwe aratangira avuga iby'uru ruganda rwe Fashion Ikidede
Fashion Ikidede ni uruganda natanguye igihe nari mpejeje amashuri kifise amadiploma abiri narahejeje ntangura kwiga umuyaga nkuba hamba mpejeje umuyaga nkuba ndabura akazi nk'uko abandi banyeshuri duheza tukabura ukuntu dukora gusa rero muganda avuga ati none ku mwaka uheze atacyo ndaronka ku mwaka uheze ataho ndaja gutanga nozita kudepoza nka amedosi ama kudepoza impapuro zanjye kugira nsaba akazi ati nta kintu kizima nokora kugira nshobore kuza nihakazi kandi nande mu minsi izaze nte akazi abandi niho niyumvira ikintu noma nzi gukora kuko kugira ukore ikintu nuko hari ikintu ubusanzwe ufise muri wewe niyumvira cya kintu ubufise muri wewe tukunda kwibagira nibuka yuko nzi gukora ibikorwa by'intoki cya ndavuga ati icyo gikorwa nta kuntu nogikora kikaba igikorwa kizima kuko ndibuka kera nkiri umwana niga nko mu wa gatandatu naragisha muhira nkagisha ibitambara byo ku meza bikaza bisa neza ndavuga ati nta kuntu nogisha rero unye ko kera nagisha ndiko ndikinisha ati ubu sinogisha mvuga ati ndiko ndarondera ikintu kizogirira kazoza jewe kigirira kazoza n'abarundi mbore nacangira nimbi ariyo Fashion Ikidede ndayitangura hari muri 2017 muri juin mu kwa gatandatu
umva watanguye ibyo ubisuzugura uvuga ati kujisha n'ibintu nyene by'abandi bantu atari jewe je ni engineer nzokorera ibindi bihambaye ariko uwasanze nyuma yaho yuko ari kintu naco nyene gishobora kwinjiza
ego natanguye ndabisuzugura abo turi kumwe babisuzugura urumva twese ntitwaboneye biko biragenda mugabo mbandanya mvuga ati none hako nicara reka mbandanye bya ndiriko ndasuzugura ndazi ko bizohiraho bishika nkuko wabivuze birashikana kure uko uno mwaka i Burundi ndi mu bafaso n'imboneza bahaye agashimwe n'umukuru w'igihugu ndaja no kugira iyo ubwo bukarisha bwenge muri Amerika urumva byose ndabikisha cyagikorwa natangura ndiko ndasuzugura
reka tubanze tuje ku mirongo ya telefone ndumva bamwe baratangiye guhamagara baragufitiye ibibazo akumbure bashikirize n'ivyumviro hama tubandanye twumve ibindi kubijanye naho Fashion Ikidede igeze tuje ku murongo twakira witwa Emmanuel amahoro neza Emmanuel
ndakomeye
duhamagaye uri he
ndi Kigali mu Rwanda ndashimira uwo mutegarugori n'umwari nako kuko urumva ko kuba yarashinze uruganda kiteza imbere urumva ko ni ibintu by'agaciro cyane rwose gusaba urubyiruko muri iyi minsi kuba rufite intoza rurukurangiza amashuri kwihangira imirimo ni byiza kandi noneho n'ibyo cyo uwo mwari yakoze rwose tugomba kumufatiraho ikintu za kumufatiraho urugero rwiza rwose nakomerezaho rwose mu musuze kuraje
urakoze cyane urakoze cyane hama rero Ervin tugarutse kuri mwebwe usigura intambwe none zisabwa mu gutangura uruganda societe bigenda gute hasabwa iki muri make
murakoze cyane mu gutangura uruganda gikintu cy'ambere no vuga gisabwa nuko utangura kubufisi iyo hangiro ugatangura kugira icyiyumviro kuko urumva benshi barakunda kuvuga nkaho mbaye bakavuga ati gutangura uruganda bisaba ko ufite amafaranga menshi bisaba ko nk'umutahe mugo ukamubaza ati none uwo guha umutahe nawe uwo bikika gute urafise icyiyumviro tuvuga ati nzokwiyumvira nini amara kuronka uwo mutahe cyamvuga gutya ikintu cy'ambere gikenewe ni icyiyumviro amaze kugisha icyiyumviro ushaka jenka je nkuko byagenze natanguye ndakora bukebuke mugandiko ndabona ntera nje imbere niho uruganda rwanda naciye ndaruharira izi ndaruha njya kurumenyekanisha mu mategeko bakarumenya ko ruhari mu gihugu mugabo ushaka uragisa cyiyumviro katugenda mu mategeko si ibintu bifata umwanya munini nk'ahi Burundi nterereye umunsi umwe urashobora kurara ubiheje kandi ntibigende cyane ni amafaranga 40,000 gusa by'amarundi ukaja muri yapi bacha bagenda bakora Uganda rwawe hamuka tutangura gukora
benshi usanga banatangura gukora ugasanga ntibabona yuko binakenewe no kwiyandikisha ugasanga batanguye gukora imigambi yabo ariko batanditswe birakenewe cyane n'iryari wiyumvira kuja kwiyandikisha hari amafaranga uba waramaze gutangura gukorera canke hari ikintu uba waramaze kurangura kugira ngo wumve yuko koko ndafise societe noja kwandikisha
nkajewe mwihereye ko icyatumye njya kubwira ati ndafise sosiyete njya kwandikisha nuko nabonye ndagera ahantu ndavuga ati bya bintu ndimo sindiko ndasina donc ndi mu buzima ati n'ubuzima nafashe ati reka rero ngende kubwira abajeje ubutungane bamenye ko ndahari kandi nanje nterere mu iterambere ry'igihugu nkuko wumva nayo ko ndavuga ati nshaka ko abandi bajene baronka ubuzi binciye ko ndavuga ati ifoko dutanga n'amataxi kuko benshi baratinya ati ngiye kuyandikisha nzoba ngiye gutanga amataxi no vuga ati ntibirinda gusaba ko hari urugero ubugede ko bisaba gusa ko uri kurabona uri kuraja doko ufise ndoto
ku murongo wa telefone turafise uwitwa Angelique uratwumva
ndabumva icyiyumviro natwe akazi karabuze ubushomeri ni bwose umuntu ararangiza kwiga akabura akazi rero rwose icyiyumviro tuba dushaka tuba tugira ngo badushyire mu mashyirahamwe batugurize natwe tubashe kwiteza imbere
none Angelique ko kenshi na Yovine yanabivuze ati kenshi hari igihe abajene bavuga ati dukeneye umutahe wo gutangura ariko icyiyumviro atagishyize ku rupapuro hari icyiyumviro kumbura wo bufise wifuza ko umuntu yaguterera ko umutahe
icyiyumviro tuba dufite nk'udufaranga dukeya tukagira ngo nabo batwongere nyine tukabura utuvugiro
ni ukuvuga ko kuri wowe amafaranga niyatangura hama ibyiyumviro bikaza nyuma
yego
wifuza nkangahe none
wenda ni ibihumbi ijana
wowe bikoresha iki
nanjye nagura ni imashini kubera nize ibintu bijyanye no kudoda
Yovine hari icyumviro wowe ufise kuri uyu mugambi wa Angelique afise kumbure wo gutangura kudoda aravuga ati njye ndashaka kudoda nkeneye ibihumbi ijana gusa yokora iki
nk'icyumviro nanjye namubwira nihereye ko ukuntu natanguye nagi sinatanguye ndi umwe narondera undi muntu bocumva ku nicyo cyumviro afise bashyire hamwe nimba ari uronse ijana ari uronse 200 bashyire hamwe kuko urumva ngo hari umugani w'ikirundi bavuga ngo ukuboko kumwe ngo ntikwimara ubusobanura ati uri umwe ntushika ku narondere nk'uwundi babyumva kumwe bateranye ubwo buryo imbere y'uko baronka umuntu abo baha barashobora gutangura wa muntu abaha ataraboneka kuko kenshi niyo umuntu n'ukuviriro nk'uguha agusanga ku kwiye
turi kumwe na Gaspar amahoro neza Gaspar
bahamagaye ndi mu Rwanda mu karere k'u Bugesera by'umwihariko umurenge wa Gashora ni ukuvanga icya mbere cyo navuga ku bigendanye n'uko nyine akazi ko karabuze byo ni ibintu bigenda bigaragara nko muri Afurika cyangwa mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ariko noneho nk'umuntu hari igihe usanga niyo afite udufaranga dukeya biba ngombwa ko yajya uburyo dukoresha kugira ngo abashe kuba yakwiteza imbere naho ubundi bijyanye n'akazi ko rwose yewana birasa nkaho bitoroshye kugira ngo ube wabasha kukabona rwose muri ibi bihe udafite za diporome na lisansi kandi hari n'ababa babifite none ugasanga nabo barakabuze
ahenshi ubuzi baburondera hehe baburondera mu masosiyete baburondera muri leta akenshi abaje n'ubunye bariko baburondera hehe
ambo kubazine navuga ati yenda mfatiye nko ku rubyiruko barwarize urumva no gushakira muri leta cyangwa mu bigo bigiye byigenga noneho aba batarize nabo bisaba kujya mu masosiyete mu matsinda bakaba rubashakira ubushobozi nyine bitewe nuko basha kujya baka mu mafaranga y'inguzanyo bakiteza imbere bitewe nayo matsinda cyangwa amasosiyete babarimo buri muntu ku rwego rwe uko yishoboye.
Hose rero ubuzi burakenye hose haba muri leta cyane
barakenye kabisa kugira ngo umuntu abone akazi uretse na no muri Afurika ngira ngo no mu Rwanda biba biri navuga biteye imbere nawe ngira ngo abo ntabwo byoroshye ko umuntu yabona akazi.
Mu gutangura rero kwihingura imigambi yabo
neza rwose ni ukuvuga ngo ni ukwishakishiriza umuntu akihangira imirimo kugira ngo abashe kwiteza imbere muri rusange.
Nicyo kwinjiza muri aka kanya kumbure nkaho uherereye ubona cyofasha cyo bari gihigiki
ese
nicyofasha nk'uruganda gufasha aho uherereye go bari nk'uruganda rumeze guteguza n'ubuzi bwinshi ku bajene
mbono nufango nk'akazi yenda babasha nko gutanga mu bari nko gukora ama projet y'ubuhinzi hakazamo kubaka imihanda ibintu nk'ibyo ngibyo none bakajya babasha korohereza urubyiruko mu kubona akazi bitabagoye kuko kaba ari nko muri rusange nyine bajya babona akazi bitabagoye kuko baba ari hafa.
Tugarutse ku mutumire muri studio ku murongo wa telefone Ervine Ishimwe, ugitangura uruganda rwawe watubwiye yuko warutanguye nyine benshi batakwizera batakwemera batanabyumva neza nk'abavyeyi babyakiriye gute? Akenshi abavyeyi muri ibyo bihugu bya Afrika canke aho uherereye kenshi abavyeyi ntibaba bakunze gutahura umujene ko yo kwikorera uruganda rwiwe, we babyakiriye bate? Ubu wabibona gute?
Uko abavyeyi bande babyakiriye mu ntango siko ubu basigaye babyakira mu ntango, warumva baguma bambwira ati none kutarondera akazi nta kazi uraronka, urumva ukababwira ati ndiko ndakora mwuka guma bambwira bakubwira ati kutarondera akazi bisobanura nubwo atavuga hari ikintu inyota muri we yari afise, kuko urumva abavyeyi nagiriwe ubuntu je ntibampagurukiye kuko urumva nari mwana w'umwigeme, umwana w'umwigeme ariko arajisha bisa nkaho umengo ntiyataye cyane umuco usurumva nk'ibirato kenshi urumva ntibambona kubera ntitubahamwe muga rero niho batangira kubibona ndanababwira bagashobora kunterera ari nkaho nakehereje bakamfasha.
Nziza cyane, urakoze cyane. Reka twakire uwundi munywanyi ku murongo. George uraho neza?
Yego namuteye intege ahubwo nabandanye akora gutyo ntakarore nko mu Burundi nuko yaba hari abantu bise bokoze nkuko igihugu cyoteye imbere tukava muri buno butune buri nkuko hari baye abantu bise bakora nkabo nkuko ubuzi bwogwira.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Iki rero cyari igice cy'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Umutumirwa yari Ervine Ishimwe, ni umwigeme w'umurundikazi wishingiye uruganda arwita Fashion Ikidede. Mu byo rukora harimo ibirato, harimo ibidede. Yarishinze rero yararangije amashuri noneho abura akazi. Ibyo ni ibibazo abajene bakunda kuvuga, abakiri bato bakunda kuvuga. We rero yabagiriye inama n'abandi bose b'abajene tujya tuganira kuri radio bati banza ugire igitekerezo ibindi bizaza, ntugashyire amafaranga imbere ngo urashaka gukora umushinga kandi nta gitekerezo ufite. Mu gifaransa nibyo bita mettre la charrue avant les bœufs, wajya guhinga isuka ukayikurura inyuma. Oya, Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Naha ngaha rero dushoreje amakuru, tube twumva ko karirimbo radio Ijwi rya Amerika.
Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tubona, turayaga tugahutayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi, yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu, yo yabaye
igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose.